us and enjoy the show.
Iri ni ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro byaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwaramutse nshuti mwese duteramanye muri iki gitondo ku munsi wa kabiri itariki 10 z'ukwezi kwa gatatu umwaka w'2015. Muri iki gitondo kuri mikro muri kumwe nanje Fidel Niyongabo.
Niba mwaramwemeye akinjira, ni ukuvuga ko mu bikorwa byanyu nk'abadministrateri mwayihaye agaciro igomba kuyifite ku munsi wa nyuma w'igifungo cyanditse aha.
Uyo ni umushikiranganji ajeje ubutungane mu Rwanda Johnston Businge. Iyi nkuru cyo kimwe n'ari makuru twabateguriye turayibashikiriza mu kanya kari imbere. Yamara reka dutangure ku makuru avuga hirya no hino, amakuru tugiye gushikirizwa na mugenzi wacu Edi Gwema. Waramutse neza Edi, utubwire amakuru avugwa muri iki gihe.
Mwaramutse Fidel, mwaramutse namwe inshuti mwese muduteze amatwi muri iki gitondo. Amakuru avugwa hirya no hino ku isi, reka duyahere mu gihugu cya Ukraine, aho perezida w'icyo gihugu Petro Poroshenko yemeje ko inyeshyamba zishyigikiwe n'Uburusiya zirwanya leta zatangiye gukura ibibunda byazo bya rutura. Ibyo ngo bikaba byatumye ingabo z'igihugu nazo zisubiza ingabo inyuma mu rwego rwo kubahiriza amasezerano y'agahenge. Umuryango w'abibumbye uvuga ko abantu barenga 600,000 bamaze kwicwa kuvaho intambara mu burasirazuba itangiriye mu kwezi kwa kane umwaka ushize. Mu kiganiro yagejeje kuri televiziyo y'igihugu, Bwana Petrochenko yavuze ko ibitero byari bimaze igihe byibasiye akarere k'uburasirazuba bwa Ukraine nabyo bimaze kugabanuka cyane. Iyo mirwano yaguyemo abasirikare b'igihugu 64 kuva ayo masezerano yashyirwaho umukono mu gihugu cya Belarus. Hano i Washington, Perezida Barack Obama yahuye n'intumwa z'umuryango w'ibihugu by'Uburayi mu rwego rwo kwigira hamwe uburyo bwo guhangana n'imigambi y'Uburusiya yo gushaka kwigarurira uduce tw'uburasirazuba twa Ukraine. Hagati aho, umuvugizi wa Minisiteri y'Ingabo hano muri Amerika yatangaje ko intwaro zirimo za bulende 750 zamaze kugera mu gihugu cya Latvia, aho Amerika iteganya kohereza ingabo zigera ku 300. Izo ngabo zizaba zigiye mu bikorwa byo gutoza ingabo z'ibihugu bituranye n'Uburusiya. Inzego zishinzwe abinjira n'abasohoka hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika zatangaje ko zataye muri yombi abantu babimukira 259 mu mukwabu w'iminsi 5 hirya no hino mu gihugu. Benshi mu bafatiwe muri uwo mukwabu ngo ni abanyabyaha bavuye mu bihugu byabo bafite ibyaha bakurikiranyweho, bakaba baturuka mu bihugu 94. Icyakora inzego zibishinzwe ntizivuga ibihugu abo bantu bakomoka. Ingabo mu gihugu cya Iraq ziratangaza ko ziri mu nzira zo kwigarurira umujyi wa Tikrit uri mu maboko y'umutwe wa Islamic State. Ibi kandi bikaba mu gihe ingabo za Amerika nazo zikomeje kugaba ibitero by'indege kuri uyu mutwe mu bihugu bya Iraq na Siriya. Ibitero byo kuri uyu wa mbere byibasiye cyane imijyi ya Kobani na Fallujah. Umuvugizi wa Minisiteri y'Ingabo hano muri Amerika yavuze ko ingabo za Amerika zimaze kugaba ibitero bya gisirikare bigera kuri 2,800 kuva mu kwezi kwa munani. Hagati aho muri Siriya haravugwa urupfu rw'umugore w'Umudage wari umurwanyi w'ingabo z'abakurude bahanganye na Islamic State. Ivana Hoffman w'imyaka 19 yaguye mu mirwano yabereye hafi y'umujyi wa Tel Tamri. Mu Burusiya, Perezida Vladimir Putin kuri uyu wa mbere yashyize umukono ku iteka riha amashimwe abantu batandukanye barimo n'umukozi wo mu nzego z'umutekano Andrei Lugovoy, umwe mu baregwa kugira uruhare mu kwica Alexander Livchenko utaravugaga rumwe na leta wari warahungiye mu gihugu cy'Ubwongereza. Lugovoy ubu ni umudepite mu mutwe wa Duma mu nteko ishinga amategeko y'Uburusiya. Mu kwezi kwa gatanu k'umwaka w'2007, inzego z'ubushinjacyaha z'Ubwongereza zandikiye Uburusiya zibusaba kubwoherereza Lugovoy kujya imbere y'ubutabera. Icyo gihe Uburusiya bwatangaje ko itegeko nshinga ry'icyo gihugu ritemerera Umurusiya koherezwa kujya kuburanishwa hanze y'igihugu. Undi wahawe ishimwe ni Ramzan Kadyrov uyoboye akarere ka Chechnya. imiryango iharanira uburenganzira bw'ikiremwa muntu irega Kadyrov ibyaha bikomeye yakoreye muri ako karere. Ibi kandi bibaye mu gihe i Moscow umucamanza ku munsi w'ejo yemeje ko umugabo wigeze kuba umuyobozi wa polisi muri Chechnya yiyemereye ko yagize uruhare mu bwicanyi bwakorewe umuyobozi utaravugaga rumwe na leta Boris Nemtsov. Ibi umucamanza Natalia Mushnikov yabivugiye mu rukiko ubwo abagabo batanu baregwa kugira uruhare muri ubwo bwicanyi bagezwaga imbere y'urukiko. Yavuze ko Zaur Dadayev yiyemereye mu nyandiko ko ari we wishe Nemtsov warashwe amasasu ane ubwo yari kumwe n'umukunzi we hafi y'ingoro y'umukuru w'igihugu Kremlin. Undi uregwa Anzor Gubashev we yahakanye ibyaha aregwa. Ubuyobozi bwavuze kandi ko undi mugabo wa gatandatu yiturikije grenade ubwo polisi yageragezaga kumuta muri yombi i Grozny umurwa mukuru wa Chechnya. Ku rubuga rwa Facebook umwe mu nshuti za hafi za Nemtsov yagaragaje ko adashira amakenga amakuru y'ifatwa ry'abo bagabo kuri we ngo bashobora kuba atari bo bahitanye Nemtsov.
Urakoze Edi ku makuru uhejeje kudushikiriza naho mukanya. Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC n'umwanya w'inkuru nyamukuru. Sentare Kizigenza mu Rwanda yaranse ko Maître Gatera Gashabana na Maître Jean Baptiste Nibizi bunganira Pasteur Jean Uwinkindi mwiyunguruzwa ry'urubanza rwiwe muri Sentare Kizigenza. Sentare Kizigenza ivuga ko abunganizi atanahamwe bemerewe gukora akazi kukunganira mu gihe cyose bataratanga ihadabu ingana n'amafaranga 500,000 by'amanyarwanda baciriwe na Sentare Nkuru. Abo bunganizi bo bavuga ko ibyo bihano batari bazi ko biriho ko babimenyeye muri Sentare Kizigenza. Ni inkuru ya Eric bagira ubusa.
Ukwezi n'iminsi mike kwari gushize Maître Gatera Gashabana na mugenzi we Maître Jean Baptiste Nibizi batagaragara mu cyumba kiburanisha nk'abunganizi ba Pasteur Jean Uwinkindi mu rubanza burana n'ubushinjacyaha ibyaha bya genocide n'ibyibasiye inyoko muntu. Abo bunganizi bombi bari basabye urukiko rukuru kuba ruhagaritse urubanza ngo babanze bakurikirana ubujurire mu rukiko rw'ikirenga bashaka gukemura ibibazo by'amafaranga bafitanye na Ministeri y'Ubutabera. Ubwo Pasteur Jean Uwinkindi yari yitabye mu rukiko rw'ikirenga ngo aburane ubujurire bwo guhabwa ubunganizi. Ubushinjacyaha bwabwiye urukiko ko butunguwe no kubona Maître Gatera Gashabana na mugenzi we Maître Jean Baptiste Nibizi baje kumwunganira. Buvuga ko batemerewe kumwunganira kuko batakiri mu rubanza. Umucamanza yabwiye abunganizi batangiranye uru rubanza na Pasteur Jean Uwinkindi ku bujurire bwabo bwo gusaba ibihembo nta gaciro bwahawe n'urukiko rw'ikirenga. Avuga ko kubera ihazaba ingana n'amafaranga 500,000 y'u Rwanda bahanishijwe mu rukiko rukuru ntibayatangiye na jambo bemerewe mu bujurire bwa Pasteur Jean Uwinkindi mu rukiko rw'ikirenga. Igishoboka ngo nuko babanza kugaragaza inyemeza bwishyu y'ayo mafaranga. Uyu mucamanza avuga kandi ko nta nahamwe abo bunganizi bemerewe kugira icyo bakora kijyanye n'umwuga wabo igihe cyose bataratanga iyo hazabu. Bityo rero kuba mu rukiko rw'ikirenga ngo ntawiyunganira, umucamanza asaburirwa kubanza gushaka abunganizi. Maître Gatera Gashabana yabwiye umucamanza ko ibyo hazabu y'500,000 y'u Rwanda baciwe mu rukiko rukuru batigeze bayimenyeshwa ko bayumviye mu rukiko rw'ikirenga. Uyu munyamategeko asaba ko mu gihe ibyo bihano bicyubahirizwa bahabwa uburenganzira bwo kubonana n'uwo bunganira, kuko ngo iyo bageze kuri gereza afungiwemo ubuyobozi bwayo bubabwira ko hari amabwiriza aturuka ibukuru atabemerera kubonana nawe. Ingingo yo kubonana n'abunganizi na Pasteur Jean Uwinkindi yayigarutseho abwira umucamanza ko magingo yaburana nta dosiye agira ikiri mu maboko y'abamwunganira. Pasteur Jean Uwinkindi yasabye urukiko rw'ikirenga gutegeka urukiko rukuru rugahagarika iburanisha mu gihe cyose ikibazo cyo kunganirwa kitarasobanuka. Urukiko rw'ikirenga rusubiza ko yabagereza ndetse n'urukiko rukuru buri rwego rugira amategeko rugenderaho. Umucamanza yongeraho ko mu rukiko rukuru ruburanisha Pasteur Jean Uwinkindi narwo rushobora kureba igikwiye kuko ngo bamuhaye abunganizi arabanga kandi ntiyashyira habe ngo abiyishyurire. Pasteur Jean Uwinkindi yabwiye umucamanza w'urukiko rw'ikirenga ko mwiburanisha ritahazazana abamwunganira bakamufasha kuburana ubujurire bwe. Icyakora umucamanza ashatse kumenya niba Pasteur Jean Uwinkindi azemera Maître Hishamunda na Maître Ngabonziza yagenewe n'urugaga rw'abavoka cyangwa se niba azaba yabonye abo yiyishyurira ku giti cye. Urego yamusubije ko hari uburyo bwinshi atasobanuye bwo kuzababona. Icy'ingenzi ngo ni uko azaburana yunganiwe. Intandaro y'izi mpaka zose ishingiye ku masezerano y'abunganizi Maître Gatera Gashabana na Maître Jean-Baptiste Niyibizi amaze guseswa na Ministeri y'Ubutabera inshuro ebyiri. Ministeri y'Ubutabera ivuga ko abunganizi batashoboye kwihanganira amafaranga y'abahaga. Pasteur Jean Uwinkindi akurikiranyweho ibyaha bya genocide n'ibyibasiye inyokomuntu. Ni ibyaha akekwaho kuba yarakoreye mu cyahoze ari Komini Kanzenze muri Bugesera yubaho yari umuyobozi w'itorero ADPR. Pasteur Jean Uwinkindi yanze Maître Ishamunda na Maître Ngabonziza yagenewe n'urugaga rw'abunganira abandi. Avuga ko ntacyo bamufasha mu rubanza rw'uretse guhishira icyo yita amakosa ya Ministeri y'Ubutabera. Kuri ubu baraburana nta bunganizi afite. Ingingo avuga ko ibangamiye imigendekere y'urubanza rwe. Iburanisha ritaha ni ku itariki ya gatandatu z'ukwezi kwa kane uyu mwaka. Eric Bagiruwubusa, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Inyuma yaho hatangajwe amakuru avuga ko Hussein Rajabu yahoze ayoboye umugambwe uri ku butegetsi mu Burundi CNDD FDD atorotse ibohero rya Mpimba, Ijwi rya Amerika ryarashoboye kumushikira. Mugenzi wacu Frederic Nkundikije baravuganye akaba atangura amubaza ukuntu ameze muri iki gihe.
Ndero yuko nishura ico kibazo mu bintu bijanye n'uburongozi bw'umugambwe, amatati aracare hahandi nyene, imanza ntiziraci. Nayo kubijanye n'ubuzima bwanje ndabona neza yuko mfise amagara meza, kuko abo twagendanye ku rugamba naho ntari kumwe nabo bagumye batungabunga iyo myaka yose.
Muravuze ivyo kimanza, imanza zitarade danukanize.
Hari urubanza twashinze tuburizamo kongre inyuranye n'amategeko y'umugambwe yabaye ku itariki ndwi kwezi kwa kabiri mu bihumbi bibiri n'indwi, n'inyuma ya kongre turongereza ibirego. Urwo rubanza rwarabaye rurasasa ariko ntigwarangira kugeza n'ubu twaciye rushirwa mu kabati.
Urafite kizere ko urwo rubanza ruzosubira kwavyuka?
Mu bisanzwe ubutungane nigwaba urwo rubanza rwarabunaniye. N'ingorane ubutungane mu Burundi bufise ku manza zitari nke zijanye cyane cyane n'ibi bya politike. Icizere ngira coza mu gihe habaye umukamwiza mu gihugu mu bya politike n'ibindi.
Mwavuze abanyapolitike baba bungabunze igihe mwari ibohero abo boba ari bande?
Twavuga abo twagendanye ku rugamba, ni ukuvuga abanyagihugu. Murazi neza yuko twamaze imyaka irenga cumi ku rugamba, hanyuma tukaba twarakoze ivyinshi bashoboye gushima imbere yuko dutera igikumu, imbere yuko umugambwe CNDD-FDD de dutera igikumu ku masezerano yo guhagarika intambara. Abo rero ni babandi bagira bati nta kuntu Rajabu Hussein yoronka igihano cyo gupfungwa imyaka umunani yose mu gihe atamunye politike n'umwe mu Burundi kuva Burundi bwiku kira amaze kuronka igihano kiremereye nk'ico. Harabishe ndadaye, harabagandaguye abanyagihugu mu 93, hariho inganda zatikiye 72, kugeza n'ubu ngira muravye no muri kahise nta numwe yigeze aronka igihano kingana gutyo nahawe n'umuvandimwe Petero Nkurunziza twagendanye ku rugamba.
Ikintu mwibaza ko cyaba caratumye mupfungwa gihe kingana gutyo ni nk'iki?
Ni ibintu bijanye no ku kurikiza amategeko kubijyanye n'uburongozi bw'umugambwe CNDD-FDD, kuko murabizi neza yuko amasezerano y'Arusha yerekana neza wanashaka n'ibwirizwa shingiro yuko mu kugwanya ibintu nk'ibi byabaye muri CNDD-FDD no kugwanya igikenya umukuru w'igihugu ashobora kugira, umukuru w'igihugu ntashobora kurongora umugambwe. Ariko wewe yararondeye akagoboranja akoresha icyiswe ngo inama y'inararibonye arongoye wenyine, kabariyo ifata ingingo zose mu mugambwe nizirenge n'amategeko y'umugambwe wanashaka.
Tugaruke ku gihe mwari mu ibohero mundwi iheze, niho amakuru yatangazwa ko mwatorotse ibohero, mutubwire byagenze gute?
Je si nkoresha ijambo gutoroka kubera yuko nasohotse ubudogi ama projecteur n'ukwezi vyaka atacyo twinona kandi tudakebaguzwa bitumwe nabo bose bagiye baradufasha kuva twinjira ibohero, kuko nico twaharaniye kugira ngo dushobore guha umwanya amabarabara mwuka w'abanyagihugu hirya no hino mu banyepolitike n'abandi bamenye ikintu nyakuri cyari cyadutandukanije n'uwo twagendanye ku rugamba inshuti Perezida Nkurunziza.
Muri iki gihe turiko turavugana muba muri hehe? Muri mu Burundi, muri Degemvya, muri ahantu muri nihe muri iki gihe?
Igikuru nuko mwamenya yuko ni Degemvya kandi turi kumwe n'abatari bake twagendanye ku rugamba batatugenza kandi barikanuye kugira ngo abariko barakora ibikorwa bigayitse byo kuduhiga barabe ingene babiburizamo. Gikuru nuko mwamenya ko ndi mu banyagihugu abo nabo murazi neza yuko abarundi bari mu Burundi atahandi baba.
Mutubwire bamufise imigambi yo gusubira muri politiki, imigambi yanyu muri kazo za kabuba ni
twebwe twigeze tuva muri politike, twabandanije tuvugana n'abantu, twabandanije tuvugana n'abagumya banga kandi mu makomine yose y'igihugu, twabandanije twiyegereza inshuti twamanye twagendanye zadushikanye ku butegetsi muri 2005, twabandanye dufadikanya nabo bose kugira ngo tuburizemo imigambi. Ni kuvuga rero turabandanya, mwarumvise yuko twamaze guhura n'umunyamabanga mukuru w'umugambwe nawe nyine akaba yari yarangajwe icyo haranira no kuzana umwuka mwiza mu mugambwe CNDD-FDD mu gihugu n'ahandi kugira ngo tubandanye inzira ya demokrasi abarundi bose muki muri munsi.
Ivyo muzobikora gute?
Ingera tubikora uburabona turatanguye kuko n'abanyepolitike turababwira tukabakosora tukabahanura.
Iki kiganiro ku buryo bunonosoye muraza kugitega matwi mu kiganiro gihijamba abatwumviriza ku ijwi rya Amerika mu gice cya kabiri cy'ibiganiro vyacu vyo muri iki gitondo. Tukivuga kuri inkuru, umuhanuzi mukuru wo mu biro kwa Perezida w'u Burundi Willy Nyamitwe yaravuze ku byatangajwe na Hussein Rajab vyerekeye kongera kwitoza kwa Perezida w'u Burundi Petero Nkurunziza mu kiganiro na Etienne Karekezi.
Icyambere murumva yuko Hussein Rajab yatorotse aho yarafungiwe, iyo umuntu atorotse kuvuga yuko abarenza amategeko, amategeko rero y'igihugu aramukurikirana. Ibyangombwa ibyihutirwa ni uko inzego zibijejwe zibanze kurondera aho yigeze zikabanze zikamufata zikamugarukana kugira ngo ashobore kumuherahereza ibyo yari yaciriwe. Ibyo rero iyo afise icyo avuga muri izi ngendo za politiki ni uko ataburenganzira mu isanzwe umuntu aba afitiye dukurikiza amategeko y'u Burundi. Iyo yashikirije rero kubyerekeye kwitoza ku mukuru w'igihugu cyangwa kutitoza, nta nguvu yaba dufise dukurikije amategeko y'igihugu cy'u Burundi. Ariko ubwo umunyagihugu wese asanzwe nuko abarundi bose bose afite uburenganzira bwo gushyikiriza icyemezo cyo kuko abirekuriza n'ibwiriza shingiro. Ibyo rero ni ibintu bisanzwe, kiretse ko bitogira ingufu za politiki muri kino gihe turimo. Kuri twebwe tuvuga tuti amategeko y'igihugu ategereza gukurikizwa, gufungwa cyangwa umuntu yatorotse ategereza kubanza gufatwa n'amategeko y'igihugu, kuko igihugu kuba ari kujya mu ishyamba igihugu kitagira amategeko mu gihe umuntu wese ashobora kuba n'ufunzwe noga ahafunzwe agatoroka, hanyuma akaba ashobora no kugira ingendo ya politiki muri cyane cyane tugezemo by'amatora.
Mu biro bya Perezida w'u Burundi Bwana Nyamitwe, ubu mufata Hussein Rajab nk'imfungwa cyangwa se nyuma y'amagambo yatangaje nk'umunyapolitiki?
Oya, muri umuntu w'umupfungwa kuko arafise imyaka yaciriwe n'ubutungane. Mu gihe rero iyo myaka atarayiheza, na cyane cyane agaca yongera ko n'icyaha cyo gutoroka ibyo byose biba mu biro by'umukuru w'igihugu, nitwovuga yuko twamufata nk'umunyapolitiki ahubwo tumufata nk'umupfungwa ari mu makosa abiri: amakosa yo kuba apfunzwe kubera ibyaha yagirirwa n'amakosa yo kuba yatoroke, kuko icyo ni kindi cyaha gihanwa n'amategeko.
Nyuma se yuko Hussein Rajab atorotse gereza, none ubu yatangarije abarundi n'amahanga aho ahagaze ku bijyanye n'u Burundi na politiki, hari uko mu rwego rwa presidence aho mu Burundi cyangwa se mu ishyaka rya CNDD-FDD mwamugiye guhindura ingendo uko mubona politiki nyuma yuko Hussein Rajab nawe bisa nk'aho agiye gukora politiki?
Politiki y'igihugu cy'u Burundi murazi yuko yoyo mu bitanzwe ihinduka ku munsi ku munsi. Murazi yuko hariho imigambwe myinshi yo mu kijya mu nami igahinduka, imigambwe ija yonyine yica mu bice hanze abantu bagakurana. Kandi murazi neza yuko muri politiki si mu Burundi gusa, ni mu kwisi yose politiki ijyana n'igihe. Rero nimba Hussein Rajab yaravuye aho yarafungiye mu mpinda akaba yaratorotse, ni ngombwa ko no mu bikorwa by'imisi yose bya politiki mu Burundi bigira icyo bihinduye kuri ibyo cyangwa biriya. No mu biro by'umukuru w'igihugu rero ntibaza kubikoka kugenda hafi no kumenya ibindi ngingo doze birafatwa cyane mu gufutuma abanyagihugu baguma bakisanzwe bari mu mutekano ntange.
Radio y'Ijwi ry'Amerika i Washington DC. Umushikiranganje w'ubutungane mu Rwanda avuga ko atamuntu yotegerezwa kugumizwa mu munyororo igihe igihano ciwe carangiye ku mpamvu z'uko muri dosiye yiwe hoba ari kiburamwo kitasuzumwe imbere y'uko afungwa. Ibindi kuri iyi nkuru turabihabwa na Asumta Kaboyi.
Ubwo ministre w'ubutabera Johnson Businge yasobanuraga komisiyo y'abadepite ishinzwe uburenganzira bwa muntu ibibazo binyuranye byagaragajwe na komisiyo y'uburenganzira bwa muntu muri raporo yayo y'umwaka wa 2013-2014 bigendanye n'ibibangamiye uburenganzira bwa muntu, harimo ibibazo byabonetse mu magereza anyuranye yo mu Rwanda. Abagororwa bavuga ko igihano cyo gufungwa kirangira ariko bakaguma mu magereza. Ibi bibazo byagaragaye cyane cyane mu manza zaciwe n'inkiko Gacaca, ahagaragara umwe mu madosiye atariho imikono y'inyangamugayo zose zaciye urubanza cyangwa se ntihagaragare kashe y'urukiko Gacaca urwo rubanza rwaciriwemo. Abagororwa batangarije komisiyo y'uburenganzira bwa muntu ubwo basurwaga ko usanga ayo makosa yose yagiye akorwa mu nkiko Gacaca abagiraho ingaruka ibihano byabo byarangira nibabashe gusohoka. Ministre Businge yagize icyo avuga kuri icyo kibazo.
Cyane cyane mwebwe mushinzwe urwego rw'amagereza, mwarakinguye imiryango mukakira umuntu mushingiye kuri iyi doki uko yari iteye icyo gihe n'ubu niko iteye, ntabwo yahindutse. Muba mwaramuretse kumwakira iyo mutekereza ko dokima yinjiriyeho itari utanga. Niba mwaramwemeye akinjira, ni ukuvuga ko mu bikorwa byanyu nk'abadministrateri mwayihaye agaciro igomba kuba ifite ku munsi wa nyuma w'igifungo cyanditse ahangaha. Ntabwo mwakwibuka ko idafite agaciro ku munsi avuze ngo narangije igihano cyanjye, kandi ku munsi mwamwinjizagamo izi kashe niba zari zitariho n'uwo munsi ntazari ziri.
Ministre w'ubutabera yasobanuriye abadepite ko mu gihe uwarangije igihano cye mu gihe gifite ibyabazwa muri serivisi z'amagereza ko agomba kubanza kurekurwa akazajya agaruka mu magereza aje kuzuza ibisabwa, ariko ngo yaravuye muri gereza. Ibibazo by'abifuza gusubirishamo imanza zaciwe n'inkiko Gacaca kiza mu bibazo abafunze babwira inzego zose za leta zisura abagororwa. Kugeza ubu abagororwa barenga 300 nibo bafite ibibazo byo gushaka gusubirishamo imanza, ariko ministre w'ubutabera avuga ko ari uburenganzira bw'umuntu gusubirishamo urubanza rwe, nubwo ngo hari ingamba zirimo gufatwa n'urukiko rw'ikirenga zizafasha abifuza gusubirishamo imanza zabo.
Ubu rero icyo mu rukiko rw'ikirenga yageze gukora ni ukuri constructing Gacaca uko yayumeze bakayizana muri rwa rubanza basubirishije. Abagushinja, bagushinjuye, ikusanya makuru y'amafishi byose babizane babishyire muri dosiye yawe, noneho niba ujurira cyangwa usubirishamo ubikore, ariko ya makuru ko yari ameze muri Gacaca bibimeze kuri mu mwanya wo kugira ngo twemere ko hatandukana system ugasanga uburyo buratandukanye cyane cyangwa se kwangira umuntu gusubirishamo kandi abishaka.
Ministre w'ubutabera kandi yabwiye komisiyo y'abadepite ko iyo ministeri yabaye ihagaritse abagurishaga imitungo y'abagiye batsindwa mu nkiko Gacaca. Ikibazo cyagaragaye ku bantu bafite imitungo iremereye, ahagaragaye ko hari bamwe bashaka gukirira mu by'abandi.
Ubu ngubu twanditse urwandiko ruvuga ngo mube muhagaze kuri ibi bintu, mube muhagaze ku mpamvu zinyuranye harimo n'iy'agaciro, ariko n'indi mpamvu irimo ariyo kuvuga mbese ubu mu rwego rwa Gacaca iyi mitungo byo kwishyurana hagati y'abaturage ubwabo wandiriye inka ntwari igare byageze gute, ubu nibigera ku ruganda mbese yewe bahaye miliyoni 40 muri rukiko Gacaca uruganda rukavamo miliyoni 100 mbese nigiye wishakira abari bugabane 60% zisigaye cyangwa amafaranga asaguka umuhesha w'inkiko arayatahana. So twagiye kubona tubona harimo haravuka ibibazo tutari twagira ngo muri system yose tutari twateganyije, turavuga ngo ibingibi bimwe mubihagaritse.
Abaturage bangije iby'abandi muri genocide bagaragaye ko abenshi ari abadafite ubwishyu ndetse hakaba ibitekerezo binyuranye byo kuba nabo bajya bakora imirimo simbura gifungo. Ministeri y'ubutabera ngo irategura uburyo uwononewe ibye yajya ahabwa mu byavuye muri iyo mirimo simbura gifungo uwamwononeye yakoze. Asumta Kaboyi, Ijwi ry'Amerika, i Kigali.
Tubibutse nshuti mwese muriko mudukurikirana ko ibiganiro byacu kuri Radio y'Ijwi ry'Amerika tubibashikiriza iminsi yose kuva ku munsi wa mbere gushika ku munsi wa gatanu kuri radio inshuti ya bose yumvikana kuri FM 88 n'ibice bitatu no ku Ijwi ry'Amerika kuri FM 104 n'ibice bitatu i Kigali. Mu Burundi mutwumvira kuri FM 94 n'ibice 9 no kuri FM 95 n'ibice 2. Ijwi rya Amerika rirabashikiriza ivyimviro bitandukanye ku bibazo bitari bike mugiye kumviriza ijambo ry'intangamarara ribashikiriza imigabo n'imigambi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Umugambi wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika wo kugwiza inshuro zibiri igitigiri c'abantu baronswe umuyagankuba muri Afrika yo munsi y'ubugaragwa bwa Sahara utanguye gutera intambwe nziza. Vyifatanyije n'umugambi wa Perezida Obama wo kugwiza umuyagankuba muri Afrika, ishirahamwe ry'abadagi rimaze gutegura no gutangura ibikorwa vyo gutanga umuyagankuba uvuye mu mashanyarazi y'izuba mu bibanza vyateguwe mu gihugu cy'u Rwanda. Umugambi wo gushikiriza amasoko ntanganguvu avuye mu mashanyarazi y'izuba ugameje gutanga amamegawatts 8.5 ukabutanguye nyuma yaho hari hamaze gutegurwa ikibanza gihingurirwamo amasoko ntanganguvu avuye mu muyaga muri Kenya n'urugomero gubatswe muri Tanzania, kumwe n'ibibanza vyateguwe guhingurirwamo amasoko ntanganguvu ava mu kuzimu mu gihugu cya Ethiopia n'iyindi migambi itandukanye. Uyu mugambi mushasha mu Rwanda rero ukaba ugiye gufasha abanyagihugu kongereza umuyagankuba bafise ibice bitandatu kwijana, bigasigura ko hazoronswa ingo 15,000 umuyagankuba. Afrika yo munsi y'ubugaragwa bwa Sahara na karere kizegwamwo kazoza keza n'ubutunzi bwinshi, muri bwo hakaba arimwo ibiti n'ubutaka bw'agaciro kanini, inzuzi n'ubutaka bumera. Yamara igikenewe kugira ngo ivyo vyose bishobore kugira akamaro kandi bikoreshwe mu iterambere ni kimwe n'umuyagankuba. Atawuhari ubudandazwa n'ubutunzi bw'igihugu ntibushobora gutera imbere, kubera mu ntara n'ibigwati bitari bike ubuzima burahagarara iyo bwije. Ni nayo mpamvu amashirahamwe yikorera utwabo agiye arashinga imigambi yo kuzana umuyagankuba uvuye mu mashanyarazi y'izuba mu Rwanda bizofasha gutsimbataza ubutunzi n'iterambere rirama mu gihugu. Iryo shirahamwe Dutch Gigawatt Global ryateguye ibibanza bijamwo ivyuma bizotanga amasoko ntanganguvu avuye mu mashanyarazi y'izuba hafi y'umugwa mukuru I Kigali. Hakaba hakoreshejwe amamiliyoni 423 n'ibice 7 vy'amadolari. Imigambi y'irishira hamwe na yanda korana na Leta Zunze Ubumwe za Amerika irafasha mu gukomeza imigenderanire yayo na Afrika, ubucuti bufasha mu guteza imbere ubuzima n'imigambi ya buri munyagihugu wese.
Iryo ryari jambo ry'intangamarara ryabashikiza imigabo n'imigambi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Juti mwese muduteza amatwi mu kanya turasozera igice cya mbere cy'ibiganiro twabateguriye muri iki gitondo. Amari imbere yaho reka mugenzi wacu Edi Gwema twibutse ibice bikuru byabigize amakuru yo muri iki gitondo. Edi,
urakoze Fideli. Muri aya makuru twababwiye ko mu Burusiya Perezida Vladimir Putin kuri uyu wa mbere yashyize umukono ku iteka riha amashimwe abantu batandukanye barimo n'umukozi wo mu nzego z'umutekano Andrei Lugovoy, umwe mu baregwa kugira uruhare mu kwica Alexander Livnenko utaravugaga rumwe na leta wari warahungiye mu gihugu cy'Ubwongereza. Lugovoy ubu ni umudepite mu mutwe wa Duma mu nteko ishinga amategeko y'Uburusiya. Mu kwezi kwa gatanu k'umwaka w'2007 inzego z'ubushinjacyaha z'Ubwongereza zandikiye Uburusiya zibusaba kubwoherereza Lugovoy kujya imbere y'ubutabera. Icyo gihe Uburusiya bwatangaje ko itegeko nshinga ry'icyo gihugu ritemerera Uburusiya koherezwa kujya kuburanishwa hanze y'igihugu. Inzego zishinzwe abinjira n'abasohoka hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika zatangaje ko zataye muri yombi abantu babimukira 259 mu mukwabu w'iminsi itanu hirya no hino mu gihugu. Benshi mu bafatiwe muri uwo mukwabu ngo ni abanyabyaha bavuye mu bihugu byabo bafite ibyaha bakurikiranyweho, bakaba baturuka mu bihugu 94. Icyakora inzego zibishinzwe ntizivuga ibihugu abo bantu bakomokamo.
Njuti mwese mukunda radio y'ijwi ry'Amerika igice cya mbere cy'ibiganiro twabateguriye muri iki gitondo kigarukiye ngaha. Nyamara kuri FM mukanya murabandanya mukurikirana ikiganiro gihe ijambo batwumviriza kuri radio Inshuti ya Bose FM 88 n'ibice bitatu no ku ijwi ry'Amerika FM 104 n'ibice bitatu I Kigali. Mu Burundi mushobora kubandanya kudukurikirana kuri FM 94 n'ibice 9 na 95 n'ibice 2. Ni kiganiro mugenzi wacu Frederic Nkundikije agiranye na Hussein Rajab yahoze ayoboye umugambi uri ku butegetsi mu Burundi CNDD FDD inyuma yuko atorose ibohero rya mpimba. Ababandanya kutwumviriza kuri FM rero ntiyagiraho umujani mukanya. Nimutangwe kandi ku mugoroba turabashikiriza ibiganiro vya radio Ijwi rya Amerika nkuko bisanzwe. mukurindira tubifurije amahoro n'umunsi mwiza mwese.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.
Nyuma yaho hatangarijwe amakuru avuga ko Hussein Rajabu yigeze kurongora umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD yaramaze imyaka ishika 8 mu ibohero atarokeye iryo bohero. Frederic Nkikije yarashoboye kumuronka kuri telefone maze araheza aramubaza ibibazo bitandukanye. Rajabu Hussein mwahoze murongoye umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD, murakoze cyane gose ku kanya muduhaye kugira ngo tuganire. Nashaka ubwa mbere ndababaze inyuma y'imyaka irenga indwi mumaze mu ibohero, muri iki gihe ubuzima bwanyu bwifashe gute, mwumva mumerewe gute?
Imbere yuko nishura ico kibazo mu bintu bijanye n'uburongozi bw'umugambwe, amatati aracare hahandi nyene, imanza ntiziracika. Nayo ku bijanye n'ubuzima bwanje ndabona neza yuko mfise amagara meza, kuko abo twagendanye ku rugamba naho ntari kumwe nabo bagumye batungabunga iyo myaka yose.
Muravuze ivyo kimanza, imanza zitaradadanukanize?
Hari urubanza twashinze tuburizamwo kongre inyuranye n'amategeko y'umugambwe yabaye ku itariki indwi kwezi kwa kabiri mu 2007, n'inyuma ya kongre turongereza ibirego. Ugo rubanza rwarabaye rurasasa ariko ntigwarangira kugeza n'ubu baciye rushirwa mu kabati.
Urafite kizere ko ugo rubanza ruzosubira kwavyuka?
Mu bisanzwe ubutungane nigwaba ugo rubanza rwarabunaniye, n'ingorane ubutungane mu Burundi bufise ku manza zitari nke zijanye cyane cyane n'ibyo bya politike. Icizere ngiracoza mu gihe habaye umukamwiza mu gihugu mu bya politike n'ibindi.
Mwavuze abanyapolitike baba bungabunze gihe mwari mu ibohero, abo nibo ari bande?
Twavuga abo twagendanye ku rugamba, no kuvuga abanyagihugu. Murazi neza yuko twamaze imyaka irenga 10 ku rugamba, hanyuma tukaba twarakoze ivyinshi bashoboye gushima imbere yuko dutera igikumu, imbere yuko umugambwe CNDD-FDD dutera igikumu ku masezerano yo guhagarika intambara. Abo rero ni babandi bagira bati nta kuntu Rajabu Hussein yoronka igihano cyo gupfungwa imyaka 8 yose mu gihe atamunye politike n'umwe mu Burundi kuva Burundi bwikukira, amaze kuronka igihano kiremereye nk'ico. Harabishe ndadaye, harabagandaguye abanyagihugu mu 93, hariho inganda zatikiye 72, kugeza n'ubu ngira muravye no muri kahise nta n'umwe yigeze aronka igihano kingana gutyo nahawe n'umuvandimwe Petero Nkurunziza twagendanye ku rugamba.
Ikintu mwibaza ko cyo cyaratumye mupfungwa gihe kingana gutyo ni nk'iki?
Ni ibintu bijanye no kudakurikiza amategeko bijanye n'uburongozi bw'umugambwe CNDD-FDD, kuko murabizi neza yuko amasezerano y'Arusha yerekana neza wanashaka nibwirizwa shingiro yuko mu kugwanya ibintu nk'ibi byabaye muri CNDD-FDD no kugwanya igikenya umukuru w'igihugu ashobora kugira, umukuru w'igihugu ntashobora kurongora umugambwe. Ariko wewe yararondeye akagoboranja akoresha icyiswe ngo inama y'inararibonye arongoye wenyene, ikaba ariyo ifata ingingo zose mu mugambwe nizirengeye n'amategeko y'umugambwe wanashaka. Rero nico tutahurije ko cyatumye anshira mu mvuto n'abandi batari bake barabangaza babakura mu buzi n'ibindi.
Tugaruke ku gihe mwari mu ibohero mu ndwi iheze, niho amakuru yatangazwa ko mwatorotse ibohero, mutubwire byagenze gute?
Nje sinkoresha ijambo gutoroka kubera yuko nasohotse ubudogi amaprojecteur n'ukwezi vyaka ataco twinona kandi tudakebaguzwa bitumwe nabo bose bagiye baradufasha kuva twinjira ibohero kuko nico twaharaniye kugira ngo dushobore guha umwanya amabarabara umwuka w'abanyagihugu hirya no hino mu banyepolitike n'abandi bamenye ikintu nyakuri cyari cyadutandukanije n'uwo twagendanye ku rugamba inshuti president Nkurunziza.
Abo bashobora kuba bafashije nibande ko muravuze ko mwasohotse ibohero ku mugaragaro izuba riva ukwezi kwaka byagenze gute hariho abantu bakomeye babafashije kuva mu ibohero.
Ibyo byo byose hagiye haraba ibintu byinshi bagiye baradufasha haramaze kwibonekeza inshuro nka zitatu zijanye n'imyiteguro yo kungandagurira mu ibohero. Ngira ngo mwarumvise igihe habaye intoreka zo mu Cibitoke tutazi niyo ziva niyo zija harasohote ingingo yo kungumiza je nyene kwibana jewe nyene mu nyuma niho twamenya yuko kwari kugira ngo abagizi ba nabi bashoboye kwinjira ntibaze bahushe uwo baciye ko kugira ngo abafashe gutegura ibyo bikorwa niwe yatumye tumenya amakuru menshi bikaca bikaba ari byo byatumye rero abagenzi twagendanye tutagenzanya bose twicara tukaraba ibyo kogwa.
Oh, bahariho umwikeka ko muba mwakoranye nabo bantu batemwe mu Cibitoke.
Ibyo twarabyumvise kuko igihe cyose habaye intureka mu gihugu ibiro by'iperereza cyane cyane uburongo ibyo iperereza Adolphe Nshimirimana yakoresheje mu Maremedanya yama acashaka kurondera ingene dukwegera muri ibyo bintu n'ukumenga twebwe turashobora gusambura inzego twubatse zaba iz'umutekano n'izindi n'ukumenga twebwe turashobora guhemukira ivyo twemereye ivyo twemanze imbere y'abarundi n'amakungu. Ivyo rero byarabaye byaravuzwe yuko izina ryanje ryaravuzwe hamwe na Alexis Nduhije ariko mu nyuma kubera kumaramara izina bararisokoye buhoro buhoro na uzi yuko babandanije bavyumvira ariko kwari kurondera ingene bandemeka inkoni shushe kuko babona neza yuko ivyo nagirizwa bitagira umutwe n'amaguru. Ngira muravyibuka yuko icaha gikomeye camfunze imyaka iyo yose ngo nuko nise umukuru w'igihugu ndamugereranya nk'icupa rigaragara kandi ivyo bintu bitigeze biba.
Mutubwire muri iki gihe turiko turavugana mwaba muri hehe? Muri mu Burundi, muri Degemvya, muri turasuka muri Degemvya ko mwaravuye mu bohero ahantu muri nihe muri iki gihe?
Igikuru nuko mwamenya yuko ni Degemvya kandi turi kumwe n'abatari bake twagendanye ku rugamba batatugenza kandi barikanuye kugira ngo abariko barakora ibikorwa bigayitse byo kuduhiga baraba ingene babiburizamwo. Igikuru nuko mwamenya ko ndi mu banyagihugu abo nabo murazi neza yuko abarundi bari mu Burundi atahandi baba.
Mutubwire bamufise imigambi yo gusubira muri politiki, imigambi yanyu muri kazo za kabuwa ni
twebwe ntitwigeze tuva muri politike. Twabandanije tuvugana n'abantu, twabandanije tuvugana n'abagumya banga kandi mu makomine yose y'igihugu, twabandanije twiyegereza inshuti twamanye twagendanye zadushikanye ku butegetsi muri 2005. Twabandanye dufadikanya nabo bose kugira ngo tuburizemo imigambi mibi. Ukuvuga rero turabandanya, mwarumvise yuko twamaze guhura n'umunyamabanga mukuru w'umugambwe nawe nyina kaba yari yarangajwe. Icyo duharanira no kuzana umwuka mwiza mu mugambwe CNDD-FDD mu gihugu n'ahandi kugira ngo tubandanye inzira ya demokrasi abarundi bose umutima uri mu nda.
Ivyo muzobikora gute?
Ingera tubikora uburabona turatanguye kuko n'abanyepolitike turababwira tukabakosora tukabahanura. Nk'ubu tugiye mu matora ugasanga hariho abanyepolitike bari hanze nk'uku kwa Alexis Nduhije yaciriwe umunyororo wo guherayo, aba banyangoma barangajwe era aba bagwasa bitwa yuko barongoye umugambwe mugabo bitemewe kuja mu matora witwa kurongoye umugambwe atari ukoresheje ni nk'umusirikare agiye ku rugamba atagira inkoho. Ivyo vyose nivyo dutegerezwa kwicarira kugira ngo bive mu nzira. Umwuka wa politike muri uri mu Burundi uremereye kuri Rajabu Hussein wenyine, uremereye abanyepolitike bose, urazi zimanza zitagira mvura z'ababamvuga inyumvira ba Leon Sengenda Kumana none ivyo vyose ubona yuko yo demokrasi twa tuko turagira ni yihe nizo mpanuro rero urumva nkaho rero yuko politike natanguye nuko nyene ubu iciza nuko dufise akaryo ko kubonana n'abandi banyepolitika amaso mu yandi mu Burundi canke hanze n'igihugu ko ntawe twimiriwe
nuko uvuga ko muzo kwifatanya nabo banyapolitike bose barenganijwe mvuga ko barenganijwe bari hanze n'abandi batagira uburenganzira
none wewe uravye amasezerano y'Arusha ubona ko abanyepolitike bafadikanije bose n'abari n'abatavuga rumwe uravye abo bavuye y'Arusha ubona ko bifadikanije n'abanana na twebwe twari tukiri mu ishamba duterege kumu ku masezerano yo guhagarika intambara ubu rero twifadikanya n'igihugu cyose kugira ngo twigizeyo akagwi gashaka kuzingama iki gihugu abanyepolitike nabo bave inyuma yo kugwanira ibibanza kugwanira uburongozi ahubwo tugwanire twese ihinduka mu gihugu ihinduka riza rishira abarundi bose kukazuba atagukumira atankomanza
iyo ni migambi mwibaza ko muzorangura imbere yuko amatora atangura mu kwezi kumwe n'igice cyahe mu mezi abiri ari imbere
aha twatanguye iyo tumaze gutangura kuvugana budufise migambi yo kukwega matwi abo banyangoma basinduhije n'abandi utimwe muja mu matora gute muroha abanyagihugu banyu mu matora gute kandi mwebwe mudashobora guhonyoza ikirenge Bujumbura muroha abanyagihugu banyu gute mu matora kandi abanywanyi banyu harimo n'inzego zikomakomeye bafunzwe ayo matora yo baramatora nyabaye dukeneye nyabuna umwuka mwiza ku banyepolitike bose utuma nabo bose bafunzwe bafungurwa kugira ngo tuje mu matora ahite ku Burundi nayo ubundi nazo ari amatora ivyo bibandanije ayo matora tuzoyamiriza kandi twerekana yuko abazoshira Burundi mu matora mu gihe ari umwuka usa n'uyu ibizoba mu gihugu byose bizoba biri kugahanga kabo kandi abanyagihugu bazobibabaza
hasigaye nkuko nabivuze igihe kiri munsi y'ameza abiri kugira ngo aya matora atangure muribaza ko abo banyapolitike bose bazoba bamaze gutahuka kwegera abanyagihugu babo
ego naho batazoba bamaze gutahuka urumva ko azoba atari amatora mugabo nabamenyesha yuko aho nsohokeye ni nguvu zindi ku Barundi bose bakunda demokrasi zabonetse ziyongereye kugira ngo twese tuvuge rumwe cyane cyane nk'ibi byo kuburiza umukuru w'igihugu kugwanira ikiringo kigira gatatu aho nyanga amategeko y'Arusha amasezerano y'Arusha amasezerano yo guhagarika intambara yunganira y'Arusha nuko abenshi bakunda kuvyibagiza n'amategeko banashaka y'umugango ya CNDD-FDD aho twicara tugafundika yuko atanumwe yorenza ibiringo bibiri ari ku butegetsi
abashikiye umukuru w'igihugu bavuga ko ikiringo cya mbere atatowe n'abanyagihugu kandi hariho ingingo mu ibwiriza shingiro ingingo ya 69 ivuga ko kugira ngo ibyo biringo bibiri bibari biringo aho umukuru w'igihugu aba yatowe n'abanyagihugu ubwabo ariko siko byagenze mu kiringo cya mbere aho muvuga kwiki
abo sinararibonye nyazo zo mugambwe CNDD-FDD nababwiye murazi kibanza dufise mu banywanyi b'umugambwe CNDD-FDD turi kimwe mu byabona bikomeye twarice turapfundika yuko atawurenza imyaka 10 ku butegetsi abo rero nabitiranya uburyo bwo gutora n'ibiringo duharure ufata ikaramu ubwo ico ayo matora bavuga yuko batowe n'abanyagihugu uburyo bwo gutora buciye mu bashinga amateka mu kiringo cya mbere kiguma ari kiringo cya mbere ugutora directement bijya bita suffrage direct hatowe n'abanyagihugu bose ico ni kiringo cya kabiri byose biguma ari ibiringo bibiri naho uburyo butandukanye bizari byose murazi ico abashinga amateka basigura ku munyagihugu ajya amategeko yose umukuru w'igihugu yamatera ku gikumu bijya byose byama byitwa bikorwa n'abashinga amateka byitirirwa umunyagihugu uko babikora ku izina ry'umunyagihugu niwe munyagihugu nibwo Burundi
hari ibintu mu Burundi bimaze kwigaragaza cyane cyane mu migambwe aho imigambwe nka yose atamugambwe n'umudukuyemo n'umugambwe uri ku butegetsi haba hari indyane kenshi hariho imigambwe usanga yigabuyemo nka kubiri hari ni canke gutatu ivyo bintu mu bisigura gute ivyo ni ibintu byatangwe ku Burundi kuva kera cyane gose ivyo bintu mu biha insiguro
n'ibintu bijanye no gutegetsa bubi bwamwe bw'ica demokarasi twamye tubivuga yuko hatica ubwoko ica ubutegetsi bubi wabantu baravyiboneye ubutegetsi bwitirwa ubwoko cyangwa ubu amakosa yagiye araba ku bwoko bwose buvugwa ivyo rero vyagiye birava kuguru birava kuvakira no kwikunda no gukundinda n'uwanashaka uravye na demokarasi iri mu migambwe bararondera abantu gasanga n'amatora abakwisonga gusa cy'umugambwe kugira ngo bubahirize ibisabwa n'ubushikirangaji bwa by'intwaro hagati mu gihugu ariko uravye mu makomine ku mitumba ugasanga nta mugambwe n'umwe utunganya amakoraniro ku rwego rw'imitumba nta mugambwe n'umwe utunganya ayo makoraniro ku rwego rw'ubucimbire kandi demokarasi itegerezwa kuva hasi gushika hejuru aho usanga ku ngazi zose hari abatowe ako nakagwara nivyo bizingamitse demokarasi mu Burundi bitegerezwa gukosorwa navyo bikogwa nande bikogwa no gutegetsa nyabwo bwumva demokarasi kandi ikaba yarabucengetere ye mu maraso yabo
tubibutse njuti mwese ko mwe kamwe barandanya kumviriza iradio ijwi rya Amerika risamanira i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda mu Burundi twumvikana ya kuri FM 94 nibice 9 hamwe no kuri FM 95 nibice 2 mu Rwanda twumvikanira ku iradio inchuti ya bose kuri FM 88 nibice 3 hamwe no ku ijwi rya Amerika kuri FM 104 nibice 3 kiganiro twagiranye na Hussein Rajabu yahoze arongoye mugambwe CNDD-FDD yaramaze imyaka ishika 8 mwibohero kirabandanya kibazo kindi kimaze kwibonekeza cyane cyane mu migambwe itavuga rumwe na leta busanga kumvikana muri iyo migambwe bisa n'ibyatazokoroha hariho urunani rw'imigambwe itandukanye kandi n'imigambwe ikora kora urunani muri baza ko iyo migambwe ishora kumvikana ku munyapolitiki umwe ashora kwitoza ku izina y'imigambwe yose ize urunani
biragoye cyane ariko ingorane bagenda barahura nazo ngira bagenda bararonka icigwa yuko ibyo bintu bishoboka mu banyepolitiki bo mu Burundi harakanyarigabo harabibanza abishize mu mutwe yuko bafise ngo abanywanyi benshi bakabona neza yuko bagiye imbere aribo botsinda mugabo araba ingene ibintu bizitanye inzitizi zihari ukaraba iyo nsinzi aho boyicisha mu banyepolitiki bo mu Burundi bose hariho ukutaganira ukutaganira kugira ngo umwe wese bashobore gufatira kuri kuvyifuzo vyiwe kugira ngo ugo runani rushoboke bibaza yuko boja ku matora umwe wese ati jewe nije nkomeye wundi nawe atinge nkurikire uyu akomeye hanyuma bagasanga rero hariho utugorane bagiye barabona za nane zigasambuka abanyagihugu bakwiye guhagurukira rimwe bakagira urunani rumwe kugira ngo bikure ko akagwi kazingamika demokarasi hanyuma tuje mu ntego ya demokarasi ibera mu migambwe yose kuri kwambi n'uri ku butegetsi urimo
hari itohozwa ryakozwe n'ishirahamwe ryigenga ryari kuriraba ukuntu abarundi botora muri iki gihe iyo mu bintu iryo shirahamwe ryashikirije ryavuze ko mu gihe amatora yaba muri iki gihe umugambi uri ku butegetsi woronka 56% mu gihe iyindi migambwe mikuru mikuru itavuga rumwe na leta yoronka nka 3% ivyo mu biha insiguro nki cyane cyane ku byerekeye demokarasi mu Burundi
umugambi uri ku butegetsi ngaho no gutomora neza abanyagihugu benshi barakunda umugambwe wabo CNDD-FDD baravye ico wabamariye ariko rero bajya bawiyitirira amakosa menshi ubwicanyi ubusuma nibindi bigatuma abo banyagihugu ngo binuba abategetsi abo rero bagira amatohoza bitiranya urukundo igitigiri cy'abanyagihugu bakunda CNDD-FDD n'igitigiri cy'abanyagihugu bashobora gutora izo ndongozi ziyamamaza ubu uzigiza yabandi zitoteza ivyo no kuvyitiranya nta jewe no kwishyira mu bibanza vya mbere by'abakunda umugambwe CNDD-FDD ariko Petero Nkurunziza sinshobora kumuto adahinduye ingenda rimwe ku kibanza icyari cyo cyose naho hoba ari kibanza cyo kurongora gacimbira mugabo wo baje guharura usanga twese badushiramwo urabo 56% nibaza yuko bo baba narenga
dutandukire ikindi kibazo gihambaye cyane gose aho abasenyeri mu mpera zo ku kwezi abasenyeri katolika mu Burundi bashikirije aho bahagaze ku byerekeye ibiringo by'umukuru w'igihugu mu Burundi hariho nabavuga ko ico gishora kuba ari kindi kintu cerekana ko abasenyeri boba ba eka batari kumucane gose nabandi boba ba muyandi madine ivyo bintu ari kintu mubizi ko mwebwe
yego turabizi cyane inge ndakwibutsa kantu gatoya igihe cikiringo ca mbere umukuru w'igihugu igihe yarahiramwe n'amashinga amateka hariho umusenyeri hariho umusenyeri nibaza yuko yari ntaho turi yabwiye umukuru w'igihugu nyakubaho umukuru w'igihugu eraba urarahiye ntuzumere nk'abandi mu ntwaro yabo abaca bagerageza guhinyanyura ibyirizwa shingiro kugira ngo bigumize ku butegetsi aho yashaka kumubwira yuko bubahiriza aze yubahirize ibiringo vyiwe nivyo vyivyo rero n'abasenyeri bariko baravuga ubu bahagurutse batevye umugabo bahora baraba amayeri yose akoreshwa bakurikirana bagerageza kugerageza kuba kure mu bintu bya politike mugabo w'ico kibazo ro kiza gishaka kuza nko guhungabanya umutekano si katolika yonyene nuko yoyo ifise inguvu zo gushobora kuvuga nawe ubundi byo bibazo biri mu madini menshi n'ukuri abarundi bose baratangara ingene umukuru w'igihugu nyene cyubahiro Petero Nkurunziza ashaka kwiyongeza cyangwa yagize icyifuzo cyo kwiyongeza ikiringo kigira gatatu ivyo rero nivyo dukurikirana kandi turashima ijyangingo Ecclesia Catholica yakoze kugira ngo yereka yihumuco abarundi
hariho imyerekano y'abaye mu Burundi eka hariho na mashirahamwe yavuze ko mu gihe umukuru w'igihugu yo kwitoza mu kindi kiringo hoba ubwicanyi canke akaba akajagari mbega mwebwe muravye ukuntu ibintu byifashe muri iki gihe murabona ko amatora azoba mu kiringo kiri munsi amezi abiri asigaye mubona ko ayo matora azotangura ku kiringo yagenewe
nukuri ayo matora twebwe biradutangaza ingene ayo matora yoba aho twari turi mu ibohero mu cyumba twari tubohewemwo twarashobora kuvugana n'abagumye abanga mu makomine yose ajya manyanga mwumva ya zakaranga muntu zitangwa zidaciye mu mategeko vyabera mu mapermanence no ku mitumba turi mu bambere twaca tumenyesha abari hijya no hino amanyanga ariko arakogwa nk'ubu rero nta matora ashobora kuba yubakiye kuri bijya biganiye kuri bijya biharuro byabiyandikishije tukaba twarabonye neza yuko abanyepolitiki abo batavuga rumwe na leta n'abandi vyabananiye kugira ngo bijya bintu bisubigwemo twebwe tuvuga tuti bijya bidasubiwemo ayo ntazoba ari amatora raba uko umugwi seni uyifashe n'umugwi ukorera mu kwaha ku mukuru w'igihugu ugasanga rero biragoye kugira ngo ushobore kwizegwa n'abarundi benshi bose induru zamazivuga mugabo ucumenga amatora bashaka kutwaramwe abarundi umenga ni inka bashaka gutwara mu ibagiro ivyo rero bovyitondera kugira ngo vyicarigwe habe umwuka mwiza ku banyepolitike bose mu gihugu n'abarundi bose kugira ngo byose bibe mu muco ntabwo muco niwo usumba byose
ntaguciriyemo igihe abarongoye se niba korana n'abanyamigambwe kana mashirahamwe yategamiye inyungu za politike haratangaje wiharo bivuga ko ibintu bimeze nk'utunenge byabaye byashika ku biharo biri munsi y'ibihumbi bibiri mu gihe abanyagihugu biyandikishije bashika imiliyoni zine abantu rero basesengura ibintu abantu batohoje ivyerekeye amatora bavuga ko utwo tunenge ari dukeyi turavye ibitigiri by'abantu banditswe aho mwebwe muhavuga kwi
yaba twari dukeyi ku bintu bijanye na seni ugwego gwa seni gwizewe n'abose urabona ni gwarundi nyene haba mu bavugizi cyangwa ururongoye gwarundi nyene gwavugwa ko byinshi mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi murazi amaraso yasesetse ibi vya safisha vyavuzwe inama mpuzamakungu oni ikemeza yuko habaye ubwicanyi ndengera butungane ivyo vyose vyaba ku makosa yabaye mu matora yo mu bihumbi bibiri na cumi ubu rero nta kwama umuntu avuga utunenge n'ukwigizayo akaranda akariko kose kotuma haba amaraso aseseka nka yasesetse ubu rero tukabona neza yuko bishobora no kurusherizaho
hariyo
gituma rero ivyo rero ngene tubivuga tuvuga neza yuko ivyo atari ivyo birinze birenga igihumbi n'amajana n'ibindi nk'uko mubivuze nk'uko twavyumvise n'ukuri n'ibintu biteye isoni kandi utwo n'utu eshantiyo utuntu tumwe tumwe twabaye ubundi twebwe turazi byinshi byabaye ibyo bikarata karanga muntu byatanzwe hariho n'ibintu bijanye n'ubusuma ibintu byo kubifyatura kugira ngo bigurishwe hijya no hino ugasanga bihabwa abanyamahanga bihabwa umunyagihugu umwe hawe amakarata 4, 5, 10 ivyo vyose ni ibintu tuzi yuko SNI ishobora kubishiramwo umwete sirya nyene tuzi irongowe na Petero Karaveri ndayicariye
mwavuze ikibazo gihamba cyane rwose eka inyifato mbi yabaye mu butegetsi ya Safisha ariko hariho nabavuga ko iyo nyifato yobatanguye mu kirongoye umugambwe ivyo byo mubivuga ko
ivyo na gatoya nitwaba twaratekereje nitwaba twaranumye twashatse yuko abarundi bamenye ukuri bijya byose byabaye hijya no hino mu gihugu ubwicanyi n'ibindi byabaye mu nyuma byinshi byabaye mu nyuma twebwe ataco tuvuga turi mu ibohero ari naco gituma rero ubu abarundi bamenye ukuri baramenye ukuri kuri byinshi byabaye na ibindi umugambwe CNDD-FDD kujya wari uhagaze kujya wari ukomeye ni ngombwa hagira abandi hijya no hino baronka aho baca kugira ngo barabe ngene woshobora boshobora kuwukondora bafatiye ku byo byavugwa amarementanya yava mu mugambwe CNDD-FDD nyene indani ariko ubu ibintu bigeze bimeze gute ubu birahagaragara
mwavuze ikibazo cy'uko amatora abaye atoba amatora yemewe hanyuma tukaba tuzi ko mu 2010 igihe imigambwe iyonjora ikareka kuja mu matora yahahombeye n'Uburundi bwahahombeye ko demokrasi itasubiye gutsimbatara cyane rwose muri iki gihe imigambwe cyane cyane itavuganwe na leta ikaba yararahiye ikarengwa ko ubuhoho navuze ugenda gute izoja mu matora ayo matora ntimona ko azoba none
aba rero ntibagwe mu mutego kuko hariho imvugo ikoreshwa n'abantu bo muri societe civile bajya bagenda n'impungenge nyinshi kuko biyemeje kuba abanyamahoro naho hobiki hariho ukuri badashobora gushyira habona iyo babonye yuko ari ibintu bigendeka kuko bagenda baragwazagwaza nayo ubundi twebwe kutaja mu matora umuntu abona yuko ari amanyanga arimo amanyanga menshi ni igikorwa gihambaye cyane kuko iyo baja mu matora bakayabandanya najya amanyanga rero twebwe twabona twumva abarundi babona na twebwe twumva n'ukuri ntiboba batekaniwe mu mutima w'abanyepolitike kandi ntiboba bafise n'uruvugiro mugabo barafise uruvugiro barafise n'ivyo bokosora bakabona neza yuko bitebe bitebuke demokarasi izogaruka amatora arashobora kuba hari umutegetsi avuga ati ibintu bipfa vyononeka arabigenda gute kazi majewe nzoba ndabatwara abategetsi nkabo barahari barabaho mugabo ye ntazo bari amatora ntazo bari demokrasi umutegetsi nyawe no kugira demokrasi ijya ibungabunga itunga ry'igihugu ijya ibungabunga agateka kazi na muntu umwidegembyo wa buri wese mu gushikiriza ibyo yiyumvira nivyo byubaka Burundi ari ubundi murabona aho Burundi bugeze naho amatora yabaye barashora kuba ibintu bikabandanya biyangara kurusha
mu gihe hatabaye amatora ikintu mwibaza cyo cakiba niki
amatora ategerezwa kuba twe tuvuga inyiteguro abantu barashobora kwicara kugira ngo izo ngorane zose kuko bahereye ubu hakabaho ishaka abategetsi bagahindura ingendo bakumviriza uwo wese ashikirije ivyiyumviro bakumviriza abo bose abanyamahanga bama bariko baraduhanura hijya no hino havugwa vyinshi kuko je umwanya wose namaze amakuru yose narafatana narayegeranya tugiye turakurikirana n'ukuri impanuro nyinshi zaratanzwe hamwe zokurikizwa twese tukazikurikiza Burundi bwo kogorora demokrasi yoshobora kogorora mu Burundi.
Rajabu Hussein mwahoze murongo w'ubwambwe CNDD-FDD uri ku butegetsi murakoze cyane gose ku kanyamwa duhaye
murakoze cyane namwe.
tubibutse inshuti mwese ko muri kamwe barandanya kumviriza iradio ijwi rya Amerika risamanira i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Mu Burundi twumvikana ya kuri FM 94 n'ibice 9 hamwe no kuri FM 95 n'ibice 2. Mu Rwanda twumvikana kuri radio inshuti ya bose kuri FM 88 n'ibice 3 hamwe no kuri ijwi rya Amerika kuri FM 104 n'ibice 3. Kiganiro twagiranye na Hussein Rajabu yahoze arongoye mu gambwe CNDD-FDD yaramaze imyaka ishika 8 mu bihero kirabandanye.